Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga. Ariko mbere yuko tujya muri icyo kiganiro, reka tubanze tubagezeho inkuru ivugwa muri aka kanya. Uyu munsi Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yasuye intara ya Ngara aho ni mu gihugu cya Tanzania, aho yabonanye na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombe Magufuli. Ibiganiro byabo byibanza hanini ku mubano w'ibihugu byombi, banagaruka no ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ukorera mu gihugu cya Tanzania, wakomeje gukurikiranira hafi iby'urwo ruzinduko. Pierre Claver Niyonkuru, n'uruzinduko rwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiriye hanze y'igihugu nyuma y'imyaka hafi 2. Pierre Claver Muranyuva. Pierre Claver Niyonkuru, ndibaza ko dushobora kuba tutumvikana neza, gusa icyo twababwira, hari hashize hafi imyaka 2 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza atava mu gihugu. Uruzinduko rwe rwa mbere hanze y'igihugu akaba yarukoreye mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Ngara, aho we na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombe Magufuli baganiriye ku bibazo bitandukanye n'umubano uri hagati y'ibyo bihugu. Bagarutse hanini ku kibazo cy'impunzi, aho abo bakuru b'ibihugu byombi bahamagariye abarundi gutaha mu gihugu. Perezida Pombe Magufuli w'igihugu cya Tanzania yasabye abarundi gutaha, ariko yongeraho ko atabahatira gutaha, ko abifuza gutaha bataha, abatabishaka nabo yavuze ko icyo gihugu kitazabirukana. Mukanya turagaruka mu kiganiro muri sanga.
Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na Mheshimiwa Nkurunziza, anawaomba mrudi kwenye nchi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye Chachu.
Tanzi jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika.
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose batavangura imyaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka
Mukanya twari tubabwiye ko uyu munsi Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yasuye intara ya Ngara mu gihugu cya Tanzania aho yabonanye na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombe Magufuli ibiganiro byabo byibanze ahanini ku mubano w'ibihugu byombi banagaruka no ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera muri icyo gihugu cya Tanzania wakomeje gukurikirana hafi iby'urwo ruzinduko Pierre Claver nibwo bwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarasohotse hanze y'igihugu nyuma y'imyaka ibiri urwo ruzinduko rwagenze gute nk'uko wabikurikiranye aho ngaho mu gihugu cya Tanzania
ego cyane nk'uko bivuze nibwo bwa mbere umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasohotse u Burundi nyuma y'imyaka ibiri n'amezi nk'abiri yaheruka gusohoka muri 2015 yareze muri Tanzania nyene aho ya imbere yo gusubira inyuma arabashatse kumutembagaza ku butegetsi akaba arabangiriye gato gutaha mu gihugu ariko mu nyuma gahava ataha icyo rero urwo rugendo rw'uno munsi rwari rugamije nk'uko impande zose zabishikirije kwari ugushimangira imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri ivyerekeye umutekano ivyerekeye politike hamwe rero nk'uko byashikirijwe n'umwunganizi mu biro vy'umuhuza banavuganye n'ivyerekeye ubuhuza hamwe rero n'ivyerekeye gutahukana impunzi aho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabishimangiye mu ijambo ryiwe avuga ati u Burundi ni igihugu kirimwo amata n'ubuki ni igihugu nyabagendwa ni igihugu kirimwo amahoro ni igihugu abantu bose bishira bakizana akaba yasabye impunzi gutahuka tukibutsa ko kino gihugu yagendeye kirimo impunzi zirenga 240,000 by'abarundi
Pierre Claver niyo nkuru reka tubumvishe uko Perezida Nkurunziza yabivuze ahamagarira abarundi hanyuma twongeye tugaruke
tunataka kujulisha wenzetu wa Tanzania na Warundi wenzetu walikimbilia hapa Tanzania Burundi leo ni inchi uko na amani tunaalika Warundi wetu wakaka zetu wadada zetu walikimbilia hapa Tanzania Burundi ni inchi yao warudie nyumbani kwao tujenge inchi yetu kwa amani ya kudumu
Ibyo kandi byanashimangiwe na Perezida w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli.
Kwa ndugu zangu Warundi mmesikia taarifa iliyotolewa na Mheshimiwa Nkurunziza. Anawaomba mrudi kwenye nchi yenu. Mkajenge nchi yenu. Sasa kwa sababu rais ameshawaambia mrudi nyumbani, sasa mchukue hatua za kurudi nyumbani. Mchukue hatua za kuanza kurudi nyumbani. Kwa hiari wala sisi hatuwafukuzi.
Pierre Claver niyo nkuru warumaze iminsi uvugana na n'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania nyuma y'aya magambo y'abakuru b'ibihugu bombi hari icyo ubona gishobora guhinduka mu bijyanye n'izo mpunzi guta
reka mbanze ndakumenyesha ko ari amajambo yateye ubwoba cyane impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania cyane cyane imitambi ya Nduta irimo abarundi bahunze barenga 1,226 bamwe mu twavuganye batumenyeje ko aya majambo yabateye ubwoba cyane bakaba bibaza ko aricyo mbere urwo rugendo rwari rugamije izo mpunzi zavuze ko zikeka cyangwa zifite ubwoba ko hashobora kuba nk'ibyabaye muri 2012 aho hari bamwe mu barundi birukanywe ku ngubu ariko rero banavuze ko bahumurizwa n'ijambo bashikirijwe ku munsi wa mbere w'inondo w'intumwa azi umuhuza w'abarundi cyo kimwe n'intumwa z'umuryango wa Afurika y'ubuseruko aho bamenyesha yuko badashobora kubirukana ku ngubu ahubwo yuko abo bishaka botaha gusa ko abatarabishaka bazoguma bahabwa ibya nkenerwa ariko rero ku rundi ruhande ayo majambo yateye intege cyane abarundi barenga 15,000 bagiye mu miryango irenga 3,000 bari bamaze kwiyandikisha kugira ngo batahuke abo rero bakaba bari ku rutonde rw'abiyandikishije kugira ngo bazotahuke vuba.
Ikindi umukuru w'igihugu cya Tanzania yavuze gisa nkaho gishobora gutera ubwoba abantu nuko yagize ati yasabye minisitiri ubishinzwe mu gihugu hagati yuko bagomba guhagarika guha ubwenegihugu abanyamahanga ngo kuko bishobora kuba ari byo bikurura abantu guhungira muri icyo gihugu.
Ego nibyo yabivuze mbere y'umushikiranganji no hagati mu gihugu umuriguru cyangwa nawe yanabishikirije avuga ko igihugu cya Tanzania kimaze guha ubwenegihugu abarundi batari bake yibukije nk'abari bahunze mu myaka y'1992 1992 no kuduga akavuga ko ubwo bwenegihugu bwatanzwe gushika muri 2006 ariko rero huko nawe yanabishikirije uwo mushikiranganji no hagati mu gihugu yavuze ko hari ngo abantu bakorana n'impunzi atashatse kudoma ko urutoki ngo badashaka kwemera ko mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro hari nabo ngo badashaka no kwemera yuko izo mpunzi zotahuka ariko ntibigeze adoma urutoki kuri abo bantu gusa nawe yashimangiye yuko atabaje kwirukana ku nguvu naho batabyo bandane babaha ubwenegihugu yavuze kuri byo rinda no gusubizwamo mbere.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera mu gihugu cya Tanzania urakoze cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru naho mukanya wirwe
murakoze nama.
Iyi mpumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi twaje twateganyije ko tuvuga kubijyanye n'icyerekezo cyangwa se urupapuro rw'inzira ruherutse gutangazwa n'ishyaka MSD riharanira demokarasi no gufatana munda mu Burundi. Urwo rupapuro rw'inzira ngo rukwiye gufasha kugira ngo amahoro nituze bigaruke mu Burundi. Muri icyo cyerekezo cyahawe abakuru b'ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga, ishyaka MSD rivuga ko kugira ngo amatora meza abe mu Burundi mu mwaka w'2020 hakenewe ko imfungwa za politike n'abafungiwe ibikorwa bya politike barekurwa, ko impunzi zatahuka, ko abahawe ibirwanisho babyamburwa, nuko ibitangazamakuru byigenga byakoroherezwa gukora. Twabibutsa ko mu kwezi kwa kane leta y'u Burundi yatangaje ko ihagaritse by'agateganyo ishyaka MSD igihe cy'amezi 6. Atangaza icyo cyemezo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi Pascal Barandagiye yavuze ko icyemezo cyafashwe biherewe ku mpamvu enye, muri zo harimo ko ngo iryo shyaka ryashinze umutwe witwaje ibirwanisho urwanya leta y'u Burundi, ngo no kuba iryo shyaka ryararenze ku mategeko n'amabwiriza agenga amashyaka mu Burundi. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twari twatumiye umunyamabanga mukuru w'ishyaka MSD François Nyamoya kugira ngo dusobanukirwe neza ibikubiye muri icyo cyerekezo bashyize ahagaragara, ariko kugera kuri uyu munota dukomeje kumuhamagara kuri telefoni ye ngendanwa ntago arimo kuyitaba. Ubwo niyitaba turaza kumuha urubuga kugira ngo adusobanure neza ibikubiye muri icyo cyerekezo. Ariko mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe yakishije ijisho muri icyo cyegeranyo cya MSD adusomera zimwe mu ngingo nkuru zivugwamo. Reka tubareke mukurikire zimwe muri izo ngingo zivugwamo hanyuma tugaruke mu kanya.
Nugo rupapuro rw'inzira Fedor Hutu muri mu Gifaransa umugambwe MST uvuga ko kubgawo kugira icuka cha politique gisubiye kubatiza mu Burundi ibiganiro bihuza abarundi bitegezwa kuva mu nzira kandi amasezerano ya Arusha nibwizwa nshingiro bikaba ntakogwa ko amatora atunganijwe ku buryo bwumvikanye ko n'impande zose zegwa n'impari za politique zivugwa mu Burundi kuva muri 2015 nayo ne kugwa umugambwe MST ni ngombwa kugira ngo igihugu cogorore ayo matora MST ivuga ko yoba ahagarikiwe n'amakungu umugambwe uri ku butegetsi nawo ugatanga uyundi mukandida atari perezida Pierre Nkurunziza umugambwe MST uragaruka ku itunganywa ry'ibiganiro kubgawo ahanini atakindi byo abigamije atari subirizwa ry'inzego ziramutswa u Burundi ikindi umugambwe MST uvuga nuko ibiganiro bihuza abarundi bitegerezwa kurangamwo imico ibiri y'abantu umuce wa mbere ugizwe na bemanga kwa matora yo muri 2015 yabaye ku mugaragaro atamanyanga kandi ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi atabwirizwa na rimwe yarenze mu gusubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu umuce wa kabiri nawo ku ga MST wogigwa n'abamirira kure ivyavuye muri ayo matora yo muri 2015 kandi bakemanga ko ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarasubiye kwitoza kwabaye kurenga ku masezerano ya Arusha atomora kwa tamukuru w'igihugu cy'u Burundi numwe arenze ibiringo bibiri ku ntwaro abagize izo mpande zibiri ku bwa NST bamaze gutumirwa muri ivyo biganiro atawukumiriwe bo kwemera bakayaga bakumvikana ingene hoshigwaho inzego z'imfata kibanza gucya amatora yizewe na bose agatunganywa izo nzego z'imfata kibanza nazo kubw'uyo mugambwe zogigwa n'abantu atavyaha byo kwica canke kunyonyora ubutunzi bw'igihugu bagirizwa ivyo vyose yamara kuba umugambwe MST ntibishoboka ihohoterwa n'igandagurwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bidahagaze mu maguru masha
arakoze umunyamakuru wacu Diane Ninahazwe utunyuriyemo mu cyerekezo cyangwa se urupapuro rw'inzira rwashizwe ahagaragara n'ishyaka MSD riharanira demokarasi no gufatana mu nda mu Burundi abagize iryo shaka barimo umunyamabanga mukuru waryo François Nyamoya nibo twagombaga kuganira kugira ngo badusobanurire mu magambo arambuye ibikubiye muri icyo cyerekezo ariko kugera kuri uyu munota ntabwo turababona kuri telefoni ariko dufite abakunzi bacu hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bavuga Claude mwiriwe neza
yego mwiriwe
uri hehe
niko murakoze kunyakira
uri hehe
ndi ngahe gucumbura
yego gerageza ushikirize igitekerezo cyawe
nagomba gushikiriza igitekerezo cyawe kuko urupapuro kuri MSD yaratanze none ko leta ibagiriza yuko bafise umuhari w'itatu intwaro ubwo nimba byo bari byo ubumba baba bahuta na leta mu gihe baba bagiye muto biganiro
ibyo bibazo twari twifuje ko abahagarariye iryo shyaka babisubiza ariko kugeza kuri uyu munota ntago turababona kandi bari batwijeje ko baza kwitabira ikiganiro
ego rero murakoze kuguma muduhereza makuru
urakoze cyane Claude iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikigano ni muri isanga kuri telefoni turi kumwe kandi na Nsabimana wiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndi Bujumbura
igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanje nuko nashaka mbaze uwo mukuru w'umugambwe MST
yagomba kuba umunyamabanga mukuru wayo ariko kugeza kuri uyu munota ntago turamubona kuri telefone ariko niba batwumva icyo kibazo wakibaza igihe tuzongera kubabonera wenda bazagisubiza
nashaka ndababaze muzokibabaza nibaboneka kubera cya gitekerezo nabisise ku bwanjye none ubu uko bari basanzwe bafise iyindi dosiye y'igihugu cy'u Burundi ama bakaba barimo baritegura amatora yo mu 2020 kandi n'ibihano barimo bitarahera bizoca bigenda gute cyangwa bazohindura umukandida w'umugambo
ibyo ngibyo nyine bazabigusubiza umunsi twababonye kuri telefone
hama ikindi gitekerezo nari mfise nicyo kwifuriza bene wacu b'impunzi bari mu gihugu cya Tanzania ko botahuka vuba kubera igihugu ni nyabagendwa urabona n'umukuru w'igihugu ya kwisifiye yaragaruka amahoro yemo na bose botaha niyo manuro natekereza bene wacu bari mu gihugu kibanye cya Tanzania reka n'abandi bari mu bindi bihugu.
Urakoze cyane kandi umunsi mwiza aho ngaho I Bujumbura mu Burundi.
Namwe murakoze cyane.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwe.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Aho uyu munsi nkuko nari nababwiye twagombaga kuvugana n'umuyobozi n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka MSD riharanira demokarasi no gufatana munda mu Burundi riherutse gushyira hagaragara icyerekezo cyaryo cyangwa se urupapuro rw'inzira mu Kirundi nibikwiye gukorwa kugira ngo amahoro nituze bigaruke mu Burundi. Muri icyo cyerekezo cyahawe n'abakuru b'ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga, ishyaka MSD rivuga ko kugira ngo amatora meza abe mu Burundi mu 2020 hakenewe ko imfungwa za politiki n'abafungiye ibikorwa bya politiki barekurwa, ko impunzi zatahuka, ko ababi abahawe ibirwanisho babyamburwa, nuko ibitangazamakuru byigenga byakoroherezwa gukora. Twabibutsa ko mu kwezi kwa kane leta y'u Burundi yatangaje ko ihagaritse by'agateganyo ishyaka MSD igihe cy'amezi atandatu. Nkuko twari twabasezeranije kuri telefoni turi kumwe na Bwana François Nyamoya, twari twamubuze kuri telefoni ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko ahari. Bwana Nyamoya, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane kubwo utumire mwampaye.
Twabashatse kenshi cyane tubabura hashize hafi minota 25.
Nibaza ko habaye ingorane ku telefoni bari batanze nari kwitaba ko nari mpande yayo narindindiriye kuva muri uyu mwanya wose. Ntibyamvuye ko rero ngira habaye ingorane kumvikana.
Urakoze cyane. Ubwo rero nk'uko nari mbivuze mu kanya, mwashyize ahagaragara icyerekezo cy'uko mwifuza ko amahoro yagaruka mu Burundi. Ni ibiki by'ingenzi muvuga muri iki cyerekezo?
Muri urwo rwandiko icyo tuvuga nyamukuru ni uko mu by'ukuri ingorane z'u Burundi zihagaze yuko Abarundi badafise uburenganzira bwo gushobora kujya mu matora ngo bitorere abo bifuza mu matora atunganyijwe neza. Kuva 2010 amatora yamye yibwa atunganywa mu busuma, ku buryo rero Abarundi batigeze baronka uburyo bwo kwitorera. Tukavuga tuti nuko twakora ibishoboka byose kugira amahoro asubire kugaruka, nuko amatora yotunganywa ku buryo Abarundi bitorera koko abo bifuza, kandi ayo matora ntabe atunganijwe na nkuru nziza na leta yiwe. Tukabyikeza rero tukabivugana ukungene amatora benayo yoba. Kandi nashaka gukosora akantu gatoya na ku ntangamarara, navuze yuko twavuga amatora yo mu 2020 suko twabivuze twetuvuga tuti amatora abwirizwa gutunganya neza amatora akurikira. Ibyo nabyo igihe cy'ayo matora nibyo twoja no kuganira, twoganira n'ikiringo mu ncamake. Rero nibyo tuvuga ko ingorane z'u Burundi zihagaze ngaho, tukatereye dutanga n'izindi ntonde y'uko nyine ibintu byogenda.
Bwana Nyamoya, guma kuri telefoni, hari inkuru yihutirwa twifuza kugeza kubumva radio Ijwi rya Amerika. Nyuma yirushanwa ku buhinga rw'amarobo, abana b'Abarundi bari baritabiriye ayo marushanwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baburiwe irengero. Mugenzi wacu Aloys Bigirimana adufitiye inkuru yihutirwa kubijyanye nabo bana.
Urakoze. Ni inkuru ibandanya ivugwa ngaha muri Amerika, aho urwo rwaruka rw'Abarundi batandatu bari baje ngaha i Washington DC mu ihiganwa ryo ku rwego rwo hejuru rwo gukora utwuma dushobora gukora ibintu bikorwa n'abantu, utwo mu yandi majambo y'ubuhinga bita amarobo. Abo bana rero barabuzwe irengero ryabo kuva ejo ku munsi wa gatatu. Amafoto y'abo bana abandanya atangazwa mu binyamakuru bitari bike byaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igipolisi cyaha i Washington DC cyasohoye amazina yabo. Nabo ni Richard Irakoze w'imyaka 18, Kevin Sabumukiza w'imyaka 17 nise Munezero w'imyaka 17 nyene Aristide Irambo na w'imyaka 18 Don Ingabire w'imyaka 16 hamwe na Audrey Mwamikazi w'imyaka 17 igipolisi kimenyesha kandi ko babiri muri abo bana aribo Audrey Mwamikazi na Don Charu Ingabire bamaze kujabuka mu gihugu kibanyi cha Canada abandi rero bane basigaye ntibaramenyekana irengero ryabo n'amakuru tubandanye tubakurikiranira hafi
urakoze cyane Alois Bigirimana imwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nange Edi Rwema aho uyu munsi tuganira ku cyerekezo cy'ishyaka MSD riharanira demokarasi no gufatana munda mu Burundi riherutse gushyira ahagaragara hanyuma tukaba twatumiye umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka ni François Nyamoya nyuma yuko mutangaje iki cyerekezo ndetse mwahaye kopi abakuru b'ibihugu byo mu karere hari cyo mubaze kumva cyangwa se abo bakuru b'ibihugu hari cyo bari bababwira kucyo batekereza kuri iki cyerekezo cyanyu bwana Nyamoya
abana na kimwe baradushikiriza kuciyumviro cyabo mugabo inkuru tumaze kuronka niziva mu bandi baserukira ibihugu byabo kuko twa ibyo kwandiko twaruhaye na yandi maleta turongera turabiha umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU amakuru ava hirya no hino no mu kiganiro no mu mibonano perezida w'umugambwe yagiranye ngaho mu bihugu bya Buraya bose barashimye intumbero ya runo rwandiko baravuga ahubwo ati iyi ni nzira n'umuhuza yofatirako kugira ibi biganiro bidatera imbere bitere bihaguruke bitere imbere bifata inzira benshi rero mu byo twumvise barabishimye mugabo mu by'ukuri nta jambo turaza twumva riva kwerekera abakuru b'ibihugu kumbure ngira tuzobimenya mu minsi itatu
bwana Nyamoya ishyaka ryanyu mu kwezi kwa kane leta y'u Burundi yarifatiye ibyemezo icyemezo cyo kurihagarika igihe cy'amezi atandatu babashinja ko muba mwarashinze imitwe yitwaje intwaro ndetse ko ishyaka ryanyu ryanarenze ku mategeko n'amabwiriza bigenga amashyaka mu Burundi ibyo mubivuga hehe
nashaka ndabibutse ko atabwo bwa mbere umugambo MSD uhagarikwa warigeze guhagarikwa mu 2014 amezi ashika benayo nyene umugambo MSD wama imisi yose ufite ingorane na leta kuva icyo gihe bama bafise ibyitwazo byo kubwira badufute ariko byarabananiye bakama barinda guca hirya no hino munyuma rero ibyo bya nyuma ntibyanadutangaje mbere nicyo gituma mubona tutanabuze n'amajambo menshi ko ntibyadutangaje bitwaje ibyo bintu simbona yuko umuntu yoba yafashe inzira yo gufata umuheto yosohora urwandiko rwenuru twasohoye rutanga intumbero yo gutora umuti w'u Burundi biciye mu mahoro bakakwagiriza yuko uri mu muheto sinibaza ko umuntu yafashe umuheto yokongera akandika urupapuro rwenu ni icyitwazo kandi turetse batwebe gusa murabona hari n'indi migambo yaheruka gufuta mugabo ntibaburi ibyitwazo kubwira abafuta iyindi migambo cyangwa bayibuze gukora kuko niyo batafuse ntikora mu by'ukuri kandi ibyo byose rero birafatanye n'icyo kibazo turiko turavuga cy'amatora adatunganijwe neza kuko Nkurunziza mu by'ukuri ashaka iminsi yose avuga ngo ubabwira amatora mugabo yakora wenyine yabanje gukumira abandi
ariko bwana Nyamoya nanone leta ikavuga ko igihe cyose amatora ateguwe amashyaka arwanya leta ashakisha impamvu zo kugira ngo atitabira ayo matora bakavuga ko ngo nta n'abayoboke mu bamufite
niraze rero tubyicarane niraze twicarane tubivuge ukunya na matora yotunganywa amatora twicarane tuvuge rero tuti amatora tuyatunganye neza ku buryo leta nkuru nziza atari we yatunganye tufate ubundi buryo bwo kuyatunganya muza makungu yigenga hari ishiramwe muza makungu oni hari ishiramwe y'ubumwe bwa Afrika hari niyo ishiramwe rya giwatu riduhuza ngaha muri kano karere ya EAC hari ishiramwe rya Buraya hari n'abantu mashiramwe yigenga ashobora kudufasha gutunganya ayo matora nagiye n'ise muri kayise ko Burundi yuko muri 1961 kubera abazungu bari banse ko haba amatora meza abarundi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaratevye riraza kuyacungera niho twashoboye kuronga intara y'ukwikukira umugambwe iprona utsinze kuko amatora y'ubusuma atabaye agishoboka natwebwe nibyo tuvuga ubu dukeneye amatora atagira ubusuma amatora adatunganijwe na mpamvu nziza amatora adatunganijwe na leta yiyi hanyuma tuyatunganye tuce tujya mu ihiganwa abo bavuga yuko kibatinya turabe nawe baza
hari n'ikindi mugarukaho kijyanye nuko ibiganiro bitegurwa n'umuhuza bigomba kuba ibiganiro bidakumirwa umuyobozi w'ishyaka ryanyu ari ku rutonde rw'abashakishwa na leta y'u Burundi ndetse leta ikaba yaranavuze ko idashobora kwicarana n'abantu bashakishwa n'ubutungane ibyo biganiro mubona bizashoboka
Ega tuwane kwa leti dashaka. Nijo tuliko tulavuga. Iyo leta miligo wala iwa liya wati. Na munage agani na numu genzi uiwe. Niwaazwe kuhikara ane. Ijo yodo tulivugani. Hani muwezo sangatisa makosa. Ijo ni kindi kiwazu. Utunga na uzo urakora. Kukona muli iyo leta nyene. Halino ala anubako za mawi. Hala anubako zubichani. Aliko ni kibuza kwa wanuweli kwa wala wati. Ingo tuwane dukemule icho kiwazu. Hani mubutungane nabwo nyene kuko utungane ubwirizwa kuzokora ni ngombwa mitegeko ko ubutungane ubwirizwa gukora
ikindi
butinyi ubutungane twebwe nabwo dutinye
ikindi
bwo nshobora kuvuga yuko ushaka ibiganiro witorera wowe nyene ushaka umuganiro
hanyuma se mubona ibyo biganiro bizashoboka
oya twebwe tugumana icyizere nico gito ya tutagira icyizere Iyo jyo tanabye twaye tuko turagira nuko twibaza twizera ko abo bakuru b'ihugu bo muri kano karere bazotera bakabona kandi twabona yuko batanguye kubibona ko abantu batabishaka ari leta yuko nkuru nziza yirirwa arabesha mugaho turazi neza ko bazotera bakabona yuko ari nkuru nziza abesha igihe ariko aravuga yuko ari yindi migambwe ko nico yitwaza ngo ni yindi migambwe ngo itinya ngo amatora ubu rero turizeye nico bituma kwashoboye muri urwandiko turizeye ko abakuru bo muri kano karere bazotuba bakabona ko ariwe abesha bagafata ingingo zikwiye
ikindi musaba nuko impunzi z'abarundi zatahukanwa niba wakurikiye amakuru y'uyu munsi president Nkurunziza w'u Burundi yari mu ntara ya Ngara mu gihugu cya Tanzania aho we na mugenzi we yari yasuye John Pombe Magufuli bahamagariye impunzi z'abarundi gutaha ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yavuze ko igihugu ari amahoro reka tukumvisha abo bakuru b'ibihugu hanyuma ugira icyo ubivugaho reka duhere kuri president Nkurunziza w'u Burundi
tunataka kujulisha wenzetu wa Tanzania na Warundi wenzetu walikimbilia hapa Tanzania Burundi leo ni nchi uko na amani. Tunaalika Warundi wetu, wakaka zetu, wadada zetu walikimbilia hapa Tanzania. Burundi ni nchi yao, warudie nyumbani kwao, tujenge nchi yetu kwa amani ya kudumu.
President John Pombe Magufuli wa Tanzania nawe yashimangiye ibyavuzwe na President Nkurunziza nawe asaba Barundi gutaha.
Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na Mheshimiwa Nkurunziza. Anawaomba mrudi kwenye nchi yenu, mkajenge nchi yenu. Sasa kwa sababu rais ameshawaambia mrudi nyumbani, sasa mchukue hatua za kurudi nyumbani. Mchukue hatua za kuanza kurudi nyumbani kwa hiari, wala sisi hatuwafukuzi.
Gana Nyamoya, uravuga iki kuri ayo magambo yao bakuru b'ibihugu byombi?
Icenda bivuga ko nuko imvugo ya President Magufuli ni imvugo ya politike kandi y'ufasoni. Igihe Nkurunziza amaze kubesha avuga abwira abantu ngo nimutahe ngo hari amahoro, nta mukuru w'igihugu undi yamutumiye ashobora kuvuga ngo mukuru w'igihugu cyanyu ariko arababesha ngo nta mahoro ahari. Ntayindi mvugo yari gushobora kuvuga atari kuvuga ati nimwumvirize umukuru wanyu w'igihugu cyanyu ibyo avuga ko iwanyu hari amahoro. Mugabo kandi mwumvise ko yaciye yongera ko akavuga ati nawe nirukanye, nawe nirukanye. Ntayindi mvugo yari kuvuga ni mvugo ya politike, ni mvugo y'igifasoni, si mvugo ishigikira yuko hari amahoro mu Burundi. Impunzi ziri muri Tanzania zimifata uko ntizigire ubwoba ngo bagire batwirukane ngo bagire badutahane ku nguvu, ntabizowa. Ni imvugo y'igifasoni kuko ntiyashobora kuvuguruza umukuru w'igihugu yatumiye amubwira ngo ariko arabesha ngo nta mahoro, ngo hari amahoro mu Burundi.
Ku bwanyu mwifuza ko mbere y'uko amatora ategurwa impunzi zose z'abarundi zaba zatahanywe mu gihugu, murabona habura iki kugira ngo ibyo mwifuza bigerweho?
Kuko ibintu biri kwabiraba mu Burundi atari ibyo nkurwenya umukuru w'igihugu agiye kuvuga, nawe nyine atinye gusohoka yaba amahoro yomara imyaka ibiri atarasohoka mu gihugu. Nuko abanza kuba ibintu byose bishoboka kugira abantu batunganyirwe amahoro arami na Burundi yotaha na matora ashoboka hakiri izo imbonera kure ziriko zirakora ibyo zikora byose. Izo mbonera kure ni kubanza kuzituza, kuzibuza gukora ayo mabi. N'umutekano muri rusange narinze kurondogora habwizwa kuza umutekano, kandi ibyo rero byerekeye umutekano nabyo nyene tugwiza kwicarana tukabivugana ukungemwe byogenda, maze rero tumaze kumvikana uko byogenda tugatangira kubishyira mu ngiro, impunzi zigataha zizi neza ko ata kibi kibashikire nibamara gutaha.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho turimo kuganira n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka MSD bwana François Nyamoya ku cyerekezo bamaze iminsi bashize ahagaragara kubikwiye gukorwa kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke mu gihugu cy'u Burundi. Kuri telefone dufite n'abakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Ndarusanze wiriwe neza? Uri hehe? Ikibazo cya
inegera ndaje ikuri iyo ntuzenya iyo urupapuro rw'inzira guwo muganga nibyo bakoze imeze neza, ariko ndarwanariza ngo nimengo ni saa muga rero kubona oparaga yari yarahagarishwe, none ibyo bintu iyo nyene iri kiragira iri nzira yuko bishobora kugira influence kuri leta iyo nyene yayihagarije.
Urakoze cyane Bwana Nyamoya, subiza icyo kibazo cya Ndarusanze.
Ego ndamwumva, kandi abantu benshi nibyo barafite amakenga yuko leta atakizokora. Abantu benshi barihebuye, kandi birumvikana ko abantu bihebura kuko leta nta na kimwe ikora kugira ibizeze. Nkurunziza nta na kimwe akora kugira ibizeze. Mugabo twebwe ntiharagera yuko duta icyizere. Nicyo gituma naho mu by'ukuri ibyo uyu mupfasoni avuze na twebwe tubibona yuko ingorane zikiri nyinshi, ntitwihebura tuguma tushimikira ko twibaza yuko amakungu abakuru bo muri aka karere bazote bakabibona bakamushyira ku inguvu zikwiye. Nicyo gituma ntitwoca twihebura ubu nyene nyaragira ko twihebura twebwe.
Turi kumwe kandi kuri telefoni na Frederic wiriwe neza. Frederic wiriwe, muranyumva Frederic? Frederic ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho tuganira ku cyerekezo kimaze iminsi gisohowe n'ishyaka MSD riharanira demokrasi no gufatana mu nda mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Nyamoya, mwigeze kuvuga kubigomba gukorwa kugira ngo amatora mwifuza abe yagerwaho, mwebwe ku bwanyu mubona umwaka w'2020 ayo matora azaba?
Icyo twaje tuvuga ibiganiro yo byotera imbere abakuru b'ibihugu bo bishyiramo ishaka n'ingufu nyinshi bigatera imbere, tukicara tukaganira. Ni muri ibyo biganiro twoteba twoshikaho tuca tuvuga ikiringo ayo matora yoberamwo bishobora kuba imbere y'2020 nk'uko byoba inyuma biva kuca twumvikanye, kuko ikiringo ayo matora yoberamwo ni muri ibyo biganiro byovamwo. Kuko muri ibyo biganiro twebwe tuvuga yuko abaganira bohava bafashe ingingo yo gushyiraho inzego mfata kibanza, akaba ari izo nzego mfata kibanza zifatiganije n'amakungu y'amashyirahamwe nababwira boca bicarana ukungene bategura ayo matora n'igihe yoberako. Nicyo gituma nta tariki twebwe tuvuga, tuvuga yuko iyo tariki nabagira ibiganiro nibo boshinga igihe byoberaho.
Ariko mu gihugu cy'u Burundi ibikorwa byo gutegura ayo matora byaratangiye, ndetse habayeho n'igikorwa cyo gusaba abanyagihugu guterera kugira ngo ibikorwa byo gutegura ayo matora bizagende neza. Mwebwe ku bwanyu nubwo mubona ko icyo gihe mutacyumvikanaho neza na leta, mu gihugu cy'u Burundi cyo amatora arimo gutegurwa kandi barizera kwa za
ayo matora ntazoba, niba yategure mugabo ntazoba,
kubera icya
kuba atamahoro ahari. Amahoro nawo ni kuganira, kandi abakungu yose bose bariko barabwira nkuru nziza bati icaruganire n'abandi, niba akira hashaka agote baruhishe n'abandi, nayo makungu yari yabeshe ubwa mbere agote babone ko yababeshe, ntawe uzomukundira sabarundi samakungu ayo matora ariko abesha abantu ntazoba. N'amatora ashobora kuba atamutekano hari mu gihugu atamahora hari.
Ni iki kibemeza ko atazaba Bwana Nyamoya?
Ntazoba amatora ya wenyine naho yo yakora nta rumwe azoyemera, kandi uri ingorane turimwo ntituzozivamwo na wenyine. Simba niyo bazoba bariko baraja ntibabandanya kuri iyi nzira bariko badashaka kumviriza abandi impanuro babaha.
Umuhuza mu bibazo by'abarundi ibiro bye byari byifuje ko yongera gusubukura ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa karindwi, hari icyo mwari mwumva cyangwa se ubutumire mwebwe mu ishyaka ryanyu mwari mwabona buvuye ku muhuza, cyangwa se ntimurabugezwaho kugeza kuri uyu munota?
Oya, gushika kuri uno munota ubwo butumira ntiburaza ntiburashika. Nta na programme baratubwira ngira ni mu bintu bariko barategura bo nyine, mugabo nta utumire burasohoka nta nubwo baradushikiriza.
Ese mu biganiro byabanjirije mwebwe ishyaka ryanyu ryigeze ritumirwa na rimwe?
Ego ryarigeze gutumirwa mugabo tutigeze kwitaba bituvuye ko mugabo ahandi hose bamwe badutumiye.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Bigirimana, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Matana mu ntara ya Bururu.
Ikibazo cyawe?
Yewe, nagomba se nkubaza umutumire mwatumiye ko mbona bakorera inyuma y'igihugu badashobora kuza gukorera ngaha hagati mu gihugu, abanywanyi babo bamwe bamwe bahereye mu busho butandukanye, bene nko kugira bave mu busho bigenza gute? Kandi ikindi kibazo nari nsisi gisa n'intererano nuko mbona ngaha mu Burundi kibutse ari uko habuze umutima w'urukundo ku banyepolitiki ari abanyagihugu babandanya bagwa mu mporera abamunagarira nk'impande zose yuko bushyira imbere inyungu z'abanyagihugu aganira ata uko ata guheberana ata aro
turakumva
bakaganira bashize inyungu za bene gihugu imbere inyungu ziwa bakazishira inyuma kugira barawe yuko umwene gihugu w'Umurundi yotera imbere kuko nk'ubu igihugu cy'u Burundi muri kino gihugu cy'u Burundi baruhijwe n'inzara ubukene akarorero nk'aha no mu ntara ya Burundi igiciro cy'ibiharage nk'umwikubita kiri ku mafaranga 1000 n'ayarenga kare byahora ari nk'amajana 5 rero byose biva ku abanye politiki badashaka kuganira kugira abene gihugu b'u Burundi barabukuntu botera imbere
urakoze Bigirimana urakoze ibibazo byawe birumvikana bwana Nyamoya
amwumvira ko yaravuze neza ibyo avuze uyu mushinga naye nibyo harabuze umutima w'urukundo kandi umutima w'urukundo wari kuwutanga ubwa mbere ni inkuru nziza niyo nzira y'ibiganiro niwe yari kuyugurura jyewe icyo nifuza ni uko inkuru nziza yoba yumvise ijambo ry'uwo mushinga naye akumva yuko abantu bariko baramusaba yuko yogarukira abanyagihugu akabagirira ikigongwe akate bakemera impanuro amakungu ariko aramuha
ariko nanone aragaruka ku banyapolitike ubwanyu ngo mukwiye kumvira ikigonge abanyagihugu bakava mu bibazo barimo
nibyo nyene turimo urumva muri icyo kigonge ni nk'ibi turiko twebwe turagira dutanga inzira intumbero y'ukunge n'ibintu byogenda twebwe tugira ibyo dushobora mugabo hari aho tudashikana kuko Nkurunziza niwe ari ku butegetsi bw'igihugu muri kino gihe hari ibintu abwirirwa gukora kugira yorohereze ibyo bintu twe dutanga intumbero tugatanga intererano tugatanga inzira ishoboka abandi bakabwiza gutanga ibyabo urumva rero twebwe nta wumva ko atacyo tutakora
reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika niyo nsaba wiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndi Burutana
ikibazo cya
ego ndakora mu kije bwana Nyamoya ikibazo cya mbere mfise ni tukiye abanyepolitike b'u Burundi mufise kuvuga ko igihugu cy'u Burundi kitaronka amahoro mutaje mbega kwa gasore kabasibiwe yabagize abagenzi abo babiri ntigeze abirukana bagiye hamwe abo muri pepe bose pedere n'indi miryango yagwanya ipona naho yigeze ayikumira naho bagiye hamwe kagira unani rwa opposition radical nacyo bigeze bashika keretse ko gusa amaraso ya sesita barundi bagapfa nabi uno munsi ari abari mu buhungiro bicwa n'inzara bagwara amakorera atacyo ariko barazira abarundi bene Burundi namwe muri hanze muvuga yuko kugira ngo perezida Nkurunziza asubize abarundi mu mutekano ari uko muri mubanza kuza none koko mutaje igihugu ntizotungana kwezo gira kabiri mfatira kuri bijya byega bavuga yuko ibiganiro bibere ya Arusha cyane hari yantebe mu Uganda mu bisanzwe umuti w'ingorane mu Burundi si ibiganiro bya Arusha nashaka ndakubwire nyakuba munyeshe makuru abo banyepolitike bacu nabwo bagira ibiganiro by'ukuri ahubwo bumvikana ingene bagaba ry'amafaranga umwe bwa Burayi butanga ni kubera iki ibiganiro bya Arusha byabaye 2022 2000 bishya ku masezerano ya Arusha atacyo byamaze inyuma y'imyaka 10 ni kubera ko uno munsi bashobora kuduhuma amaso batubwire ko raganirira Antebe ni Arusha n'ahandi
niyo nsaba urakoze cyane nta mwanya munini dusigaranye reka bwana Nyamoya agira icyo avuga kuri ibyo wari umubaje
niyo nsaba yuko ayo masezerano ya Arusha avuze ko atacyo yamaze niyo yatumye Nkurunziza ashikira ubutegetsi kuko inyuma y'amasezerano ya Arusha hashoboye kuboneka umutekano amatora araba haraza mu matora aratogwa rero nyumu niko bintu bibiza kumera abwizwa kuba amahoro kandi nuko nabivuze kare uruhara runini ya ubu uri kwa nkuru nziza niyo bakunda igihugu ciwe niyo abwirizwa gufata ingingo zose bariko baramusaba amakungu yose amusaba akemera ibyo biganiro tukabijamo izo ngorane zikava mu nzira ubuvuba.
Harundi wigeze kukubaza ikibazo kijyanye n'abanywanyi banyu bari muri za gereza hirya no hino mu gihugu ntago wabonye akanya kukugisubiza?
Ego cyane gose ni ibintu dukurikirana gose kandi muri ibi bintu dukora nta munota n'umwe tutaba turi ko twiyumvira abo banywanyi bacu mbere n'abandi banywanyi bo mu yindi migambwe naho ari wacu ari bo benshi bari muri izo ngorane. Izi ngumu dushyiramo kubwira dushobore guteza imbere ibyo biganiro tuba turi ko turiyumvira nabo nyine bafunzwe kuko muri ibyo biganiro mu bintu bya mbere mu byo tuvuga tuzoganira harimo uko impunzi zose abafungwa bose ba politike borekugwa bizoja mu byo twita icuka ciza gitegura amatora. Nibuga yuko ibi byose dukora tubikora twiyumvira nabo bose bafunzwe abo mu mugambi wacu mugabo n'abandi mu yindi migambwe bafungiwe bya politiki.
Urakoze, reka dufata undi mukunzi wa radio Ijwi ry'Amerika. Manirambo, na wiriwe neza?
Amahoro.
Mu masegonda atarenze 20.
Ego tenda kuka ndabata kabato kameno ndire ngewe nintee rano tanze gato tenda bata usasanya moya kuwato kimu ari bata ko muri izo mpanuro batanga leta y'u Burundi itarafikira ikihindura hanyuma intee rano nagomba gutanga nayo sikori amasezerano yo yarusha yaragize kamara ariko kandi uri kurabiraba yaba leta ivuga ngo yubahiriza amasezerano y'i Arusha baba abatatumva kumwe na leta bakavuga ko bakwanya amasezerano y'i Arusha ariko abarundi ndabona tutabona by'ukuri aho ikibazo nyamukuru gishobora guherera kuko yaba leta baba bayirwanya bose umenga hari akantu ka kahinyitse batagomba kumvikana batagomba guserurira Abarundi.
Mani Rambona, urakoze, nta mwanya dusigaranye. Bwana Nyamoya, unasoza, subiza ibyo bibazo bya Mani Rambona.
Nibaza ko ibyo Mani Rambona abajije ari byo n'abandi benshi bibaza kuko mu by'ukuri Abarundi barabona ubutera ingorane ubariwe. Abarundi bose barabona ko ingorane zitera nkuru nziza nico gituma n'abantu bose bamuhagukira bamugumako kandi nico gituma kandi ndabisubiremo nico gituma tutaruha ku bwacu kandi hataragera ko twihebura tuzobandanya gushika twerekeze nkuru nziza ku muryango w'iwe w'ubeshi aho abantu bose badute bakabona bati wa mubeshi ni nkuru nziza salani.
Ariko namwe leta ivuga ko namwe bwana Nyamoya namwe leta ivuga ko ari mwe muteze ibibazo rimwe na rimwe. Allo?
Allo?
Narimvuze ngo mu masegonda make cyane ngo leta nayo ibashinja ko ari mwebwe muri nyuma y'ibibazo biri mu gihugu. Bwana Nyamoya, ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, ariko nagira ngo mushimire cyane kubwa kanya yaduhaye kugira ngo tuganire ku cyerekezo bamaze iminsi bashize ahagaragara, icyerekezo bise urupapuro rw'inzira babona basanga kigomba gufasha kugira ngo amahoro nituze bigaruke mu Burundi. Aha hakaba ari naho dusoreje ikiganiro muri Isanga cya none. Nshimire engineer Suley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika.
yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Yaratanze ijambo abarundi turiruhusa mu gushikiriza icyo tubona